Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe neza, ni Thomas Kamiri ndugiye kubagezaho amakuru. Ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu VOA news mumbabare nako radio yacu voa.com, hanyuma no kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Tubasaba yuko mwadukurikiranira mukabaza neza ibintu ukuntu byo babyagenze umuntu n'ukuntu yo bayanitse.
Uyu ni Evelyn niyo kwizera, umugore w'umucuruzi waraye wishwe muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Umucuruzi rero ku mutumba bwayi wa zone Buseruko muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana kugeza ubu. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanya nka yaduteguriye inkuru.
Uwo mudandaza azwi ku izina rya Habonimana James, ikiziga cy'ibi catowe mu gitondo cy'uno wa mbere, aho biboneka ko abamwishe bamunize bongera bamukubita amahiri. Ibyo byemezwa n'umukuru wa zone Buseruko yishikiye hato ico kiziga.
Twebwe mu bucago cago niho twumva ko hari umuntu babonye yishwe ari kiziga, hanyuma twaciye tuhagera dusangana uwitwa James Habonimana. Twe twasanze hari amwishe biboneka ko yoba yarakubiswe, kigaragara n'amaraso twabonye ava mu kanwa n'mu mazuru. James yarasanze ari umwenegihugu yikora urutwe iwe w'umudandaza.
Umukenyezi w'uyu yari yatswe ubuzima, yahora ari umudandaza w'indagara n'intuntu nyinshi. Avuga ko yarindiriye ko ataha kuri Uwimana arahebura, none yasubiye kumubona ari kiziga.
Je urabona yari yagiyeje mu rugombo amajije kuvayo, twagize mutwenze numva barampamagaye nka saa 11 ngo umuntu ngo wawe ngo arambaraye mu ibarabara. Yaragiye kurangura imikeke niyo yahora adandaza. Twumvise babitubwira uko nyene mu mutwenze, niho babitubare nka saa 11. Hama tuca tuza twirukanga n'abantu nabaje kubitubwira, niho tuca tuja twirukanga twese. Ntabwo dushobora gutahura icyo bacyamwishe kubera tubona abaniganiye hano. Ntabwo tuzi ko ari abamunize bamusopa amafaranga yose yari afise yose bayatwaye. Ego yari umudandaza, yadandaza imikeke, akadandaza n'indagara no mu rumonge yahora ajyayo.
Umupfasoni Everine niyo kwizera asigaranye abana bane, avuga ko bigiye kumugora gutunga uruvyaro umucanje we bamusigiye. Mu muryango w'umuhisi Habonimana bavuga ko batazi ico uwabo yazize, kuko atamatati bari bazi yari afitaniye n'uyu cankuriya. Uwo mupfasoni incuti n'ababanyi biwe basaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu.
Tubasaba yuko mwodukurikiranira mukabaza neza ibintu ukuntu byo babyagenze umuntu n'ukuntu yo bayanitse.
Jewe ukora mubonye nabonye ko yapfuye yishwe bunyamaswa agandaguwe n'abantu tutarashobora kumenya. Ababijejwe ni bakora amatohoza kugira ukuri kumenyekane.
Ico kimwe n'umuryango wiwe Habiyambere Emmanuel arongoye zone Buseruko, avuga ko uwo mugabo yari agandaguye bunyamaswa yahora ari intungane. Umukuru wa zone Buseruko avuga ko inyamiramabi yishikiye mu gitondo co kuri uno wa mbere kuraba ivyabaye, kandi ko izatanguye amatohoza ku bisabwa n'ababuze. Uwajejwe intwaro muri zone Buseruko avuga ko we n'abo bafashanya mu vy'intwaro bagiye gukomeza amanama y'umutekano.
Twebwe ubwa mbere hoho tumaze kuvyumva twamenyesha inyamiramabi, inyamiramabi zahageze nazo za amatohoza, hanyuma twebwe ubwa mbere ni guhumuriza tukabandanya na twebwe nyene tukurikirana igihe twokumva kanyangenda kacanye no kirufu gwe twabimenyesha inyamiramabi zikabikoreraho. Uko biri kose turaguma tuvuga nabe n'igihugu wagifise cyazi akitubana nacyo twumva tugishikiriza inyamiramabi kugira ukuri kumenyekane, kuko nibara karere.
Kuva uno mwaka wa 2017 gutangura, abagabo bane nibo bamaze kwicwa muri ubwo buryo nk'uko vyemezwa n'inyamiramabi zikorera muri komine Mugina. Ayo makuru avuga ko babiri bishwe bagirizwa ko ari abarozi, bandi babiri harimwo uwo wa nijoro ari abadandaza bishwe n'abasuma babategereye bariko bataha imuhiri wabo muri komine Mugina y'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Nk'uko mubizi, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu ni umunsi w'abakozi mu bihugu byinshi byo ku isi. U Burundi nabwo bwifatanije nabyo. Ibirori byabereye imakamba ku rwego rw'igihugu byari biyobowe na President Pierre Nkurunziza. Eloge Wirikaneza yaduteguriye inkuru.
Celestin Nsabyimana icegera cyo twaruruna n'impuzo amasendika Kosebu yavuze ko hari ibintu byinshi urwo runani rushimira leta imaze gushira mu ngiro utorero yatanze nigenwa ry'umugwi w'igihugu uhuganirira mu bibazo n'ingorane hagati ya leta abakoresha n'abakozi hamwe n'umugambi w'igihugu wo kugwiza akazi ariko rero kubijanye n'uwo mugambi Nsabyimana hari ibyo asaba kugira ngo ugende neza
tuboneyeho gusaba ko gifata cya leta kigeje gushira mu ngiro uwo mugambi bita OBM Office Burundi d'Emploi d'Amendev choronswe uburyo bukwiye kugira gishore gutunganya akazi neza n'imigambi irashe yo kugwiza ubuzi cyane cyane bukoresheje abantu benshi imwe bita imo hotentance d'Amendev ibyo nabyo bikaba ari uguca amabarabara kugwiza umuyaga nkuba guteza imbere uburimyi n'ubworozi hamwe n'imyuga itandukanye ivyerekeye urwaruka ruri mu mashuri rutaronka akazi yo ruhejeje leta yoshiraho politike nziza y'inyigisho zijyanye n'ubuhinga yotuma baronka canke bagashinga akazi kabo
mu bashinga akazi kabo harimo urwaruka president Nkurunziza ashikiriza ko leta rongoye bafitiye imigambi ya hafi
mu minsi yavuba kandi hagiye gushigwaho umugambi w'igihugu wo kugwiza akazi kugwaruka cyane cyane guhagati mu gihugu uzotuma abantu benshi bagifise ishaka ryo gukora baronka akazi mbere akazo haronkera n'inyigisho z'imyuga zizotuma bacha bitunganiriza imigambi bakoresheje amahera avuye muri ibyo bikogwa kugira imigambi nk'iyo irame bisabwa ko ibigega byo kuziganya no kugurana na bito bito bitera mu iterambere ry'abene igihugu abajejwe intwaro nabo bakurikiranira hafi irangugo giyo migambi mu ntara n'amakomine bajejwe turasavye kandi amabanki nabo bose batanga ingurande kudaca inkokora abafite imigambi myiza mu kubaka inyungu z'umurenge ngera nibategere ko amahera bakoresha ava mu bantu baheze bagira uruhara mu iterambere ry'abantu
iryo terambere runa niko siburusanga ridashoboka mu gihe gisata cy'abantu bakaba rudandazwa ruto ruto rutagenwa n'amategeko y'akazi secteur informel mu gifaransa rudatejwe imbere
kwago twibutse bariko baratwumviriza bose ko ico gisata kidafite amategeko y'akazi gushika n'ubu gisazwe kirimo abakozi benshi ariko gituma tunasabye leta yuko yoboroherereza mu byo gusiga amasendika ko ayo masendika bafasha kurondera amategeko yobagenga twagomba dusubire gusaba leta ko inzego zayo zitosubira kuburabuza abantu bo muri sector informel bariko bararondera ubuzima bongera bateza imbere igihugu akarorero ni barya badandariza mu mabarabara
runaniko sibo runasaba kwitangwa ry'akazi ryoreha gukorerwa mu gifuri
kwitangwa ry'akazi mu bisata bimwe bimwe n'uburi kirangwa mu kimenyane nibiturire byo navyo bikaba ari bimwe mu bintu bikuru bikuru bituma imiryango isubira inyuma mu iterambere turasubiye kandi gusaba dushimitse ko mu gutanga akazi ko imigwi ibishinzwe ariyo yobikorera ku mugaragaro
ivyo gukorera ku mugaragaro na president Nkurunziza bihanura abarundi bakorera mu bisata bitandukanye
tuvire hasi imwe tugwanye urudandazo rutemewe n'amategeko cyane cyane ubwo ubutare ikawa n'isukari twongere tugwanye twivuye inyuma abatanga n'abajya ibiturire nk'abakozi muzi ingaruka mbi z'igiturire nimushigikire umugambi w'igihugu wo kugwanya ibiturire mu bituze kuko ibiturire ari umwansi w'akazi umwansi w'iteka umwansi w'iterambere rya bose n'urugamba rero rwa twese
nkuko vyama ku munsi nk'uwu umukuru w'igihugu yatanze ubushimwe ku bantu n'ibisata abona ko bakoze neza kurusha abandi abaronkeje udushimwe harimo ubushikiranganji bw'umutekano komine ya Gihanga yo mu ntara ya Bubanza mu murengero bw'Uburundi abantu bakoze ibikorwa by'iterambere ku giti cyabo umumenyesha makuru w'iradiyo na televiziyo by'igihugu umwe mu bakozi bamaze igihe kirekire mu biro by'umukuru w'igihugu n'umwe mu bana bo mu muryango wa president Nkurunziza ubwiwe ubushikiranganji bw'umutekano bwaheruka gushimirwa na Kizigenza nk'ubwakoze neza kurusha ubundi mu mwaka w'2013 Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
noneho tujye ibuta mu ntara ya Bururi ejo ku cyumweru bibutse imyaka 20 yuzuye neza abanyeshuri 40 ba seminari nto yaho ngaho ibuta bishwe n'abari inyeshyamba zarwanyaga leta icyo gihe kugeza ubu ababyeyi n'abarokotse baracyasaba ukuri n'ubutabera kuri ubu bwicanyi ariko na nubu amaso yaheze mu kirere umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda ejo yagiye ibuta kureba uko bibukaga
ibirori vyatanguwe igihe cy'isaha 4 z'umurango n'umugigwa wo guhezagira imva hakoreshejwe amazi bivugwa ko ahezagiye ivyo birori vyitabwe n'isinzi ry'abantu abato n'abakuze baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu eka n'abanyamahanga bari bavyitabiriye umwanya w'agacerere bafashe wo kwibuka abo bana watumye bamwe bagira umubabaro aho wabonako amoso zatembera hakaba n'abaturukishije amarira inyuma y'uyo mugigwa baciye binjira mu isengero iruhande y'izomva guhereza inkuka y'imisa Urongoye igisabisho Patiri Savin Sabiraguha agereranya urupfu rw'aba bana n'umurimyi yarimye agatera imbuto maze agateba kuronka umwimbu mu nyuma amaze kwimbura akaja mu kanyamuneza gushika naho ububabare yagize n'amagogwa atakivyibuka aha akaba yariko aremesha abavyeyi babuza abo bana babaye umwimbu w'urukundo hamwe n'ikimenyetso cyo kudahemukiranira ariko nubwo biruko abavyeyi baburiye kuri no seminare basabako ukuri kotohozwa kukaja ahabona gutyo bikabafasha kurekurira abagandaguye abo bana
yene ndamwibutse ndababara kwe ndi kwarosha udushikako no munsi ukuri ndanezewe cyane ndahimba icyonza abantu umubyeyi nsaba yuko bafasha mugabo ntanabinipfuza ngo abo bisaba abana banze ngo nibibuko nibigerende oya imana nibababarire umuntu abaye mu bindi woba mubi
tubasaba yuko nkaba babijejwe boca batuje imbere kandi bona yuko ntabuze jenyene tugashobora kuza gukenguruka iby'Imana yaduhaye
no ku ruhande rw'abanyeshure bacitse ku icumu barasaba ko ukuri koja habona ku rupfu rw'abagenzi babo ariko kandi bafise umubabaro uko nubu hacibonekeza abantu bacicana bahorana amacakubiri ayariyo yose umwe muri abo banyeshure bacitse ku icumu akaba narongoye ishyirahamwe rihurikiyemwo abiyemeje kubera umuco abandi ariryo Lumière du Monde Jean Nepo Bironkwa ahantu ravuga ati
byagaragaye ko twashoboye kuguma hamwe ariko iki ni kimenyetso kibindi cerekana ko kino gihugu cacu cigishije mu rwanko rwinshi gushika naho abantu kandi arabantu bakaba gakora ibintu nk'ibi shobera intahe ibona ku bantu bose bagishwa ko bafise umugira w'amacakubiri muri kino gihugu cy'u Burundi akamenya yuko ari imbuto mbi twobaye niho neza dushobe kurondera ibidushira hamwe
indongozi di seminari yibuta zico gihe aba bana bagandagurwa zivuga ko muri bino bihe u Burundi burimwo vya politike ugutanga ikigongwe arico conyene co tanga ishusho nziza y'umwumvikano ivyo Patiri Zakaria Bukuru akabivuga afati ku biganiro biriko biraba hagati y'abarundi
tunabaye ngahe uta nta muntu atabiza makungu yose arabivuga cyo navuga no munsi batweretse inzira yonyene ishobora gukiza abarundi no kuvukana mana yadusangije Burundi ngo tuvukaniremwo aho kuburyaniramwo amahoro azoboneka mu Burundi kandi azoca mu biganiro amahoro iterambere ririmo umuvukanwa ntibirimo kwicana
twibutse ko aba bana bibuta bishwe mu ijoro ry'uwa 30 ndamukiza mu 1997 amakuru dukura mu barezi biyo seminare yibuta yemeza ko abo bana bazize ko banse kwigabura bakurikije amoko yabo nk'uko bariko babisabwa n'imigwi y'abagwanyi bico gihe yagwanya leta ivyo bikaba vyatumye bafatwa nk'abamaratiri biguze umuvukano na bugingo nk'ubu mu seminare y'ubuta mu manuko go Burundi Alain Eve Iramunda ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Hashize kandi imyaka 45 mu Burundi habaye ubwicanyi bukomeye mu 1972. Ubu bwicanyi bwakurikiwe n'ubundi mu bihe byagiye bitandukana. Ikintu cyatuma ubwicanyi hagati ya bonse rimwe buranduka burundu mu Burundi niki? Professor Deogratias Ntinahamira na Terence Mushano, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ACE Genocide, babiganiriho na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kanya mu kiganiro muri Isanga. Professeur Ntinahamira ni utangira.
No kubwira yuko igituma kuva 1970 ata ibintu ubwicanyi bwagiye buhandanya ni uko atanyishu yigeze ishakwa ironderwa. Abantu bagize ubwo bwicanyi bwo 1972 nibo babandanyije batwara Mushita imikeyiheze. Urumva ntibari bafite icyumviro cyo kugira ngo bashyire ahabona ibyerezo kandi bagerageze gukuraho. Nama ndabivuga ejo nitwarahuye na nyakwigendera Bagaza, ndamubwira nti n'ukuri nariragiye kuko iyo mubwirageza mugasoma mubibondera abantu bishe abantu murabazi, abasoda b'abakoloneli batwara amakambi murabazi, abagize amafosetike mafosekomine murabazi. None abo bantu bose iyo murondera abo bantu bangahe ari 10 to 30% ari ijana mukabashyira ngaha mukabasiga urubanza mukagira icyo mukoze nta kintu kigeze gikorwa rero kuva icyo gihe. Nicyo gituma ubona abantu bose baguma bagenda. Mbe ubona nabo biteye isoni kubona iho abantu batanguye kuvuga ibyabaye hahise imyaka 45 ata umuntu n'umwe yashobora gukura ururimi mu kanwa, ahubwo atashobora no kurira umuntu wiwe, atashobora no kumenya iyo yajyanye, adashobora no kuganduka, adashobora no kuvuga ibyabaye. Urumva nk'ibyandagahambere mu mugenzo w'ikirundi bishoboka. Hanyuma rero kimba ndiko ndibaza uye ntihageze cyane cyane kwita ibyabaye, kuko igikuru ni ukuraba aho tugeze no kugerageza kubaka iyo tujya. Nicyo kindi kiriho gikomeye cyane. Ibanza bishoboka ko mu gihe tubanje kumvikana tukumva kimwe kahise k'igihugu cyacu,
kumva kimwe
ingene ibintu byagenze,
kumva kimwe n'ikintu gihambaye cyane rwose. Mushia Ntahe Deogratias se Ntinahamira ari nacyo gituma nashaka kubaza Mushia Ntahe Terence Mushano, mu Burundi iyo bavuze ubwicanyi cyane bamwe bakavuga ngo ihonyabwoko naho bitaremezwa, kenshi na kenshi umuntu avuga usanga avugira ubwoko bwiwe, hoko gwiki kugira ngo abarundi hagize ubwicanyi buba ubukorerwa abatutsi buba ubukorewe abahutu bose babone cyo kimwe kubwo bwicanyi butemewe ko n'ababukoze bateza guhano, ikintu cyakorwa kugira ngo abarundi bashire imbere inyungu z'Uburundi n'iki?
Kuko abavuze imbere yanjye babivuze namwe bwenyine mu ijambo ry'intangamarara mwavuze yuko ibara amaraso ya sese yisubiriza kubera ari ibihonyabwoko kandi icyaha cy'agahomera buntwa cyaha n'ibyaha byo mu ntambara byabaye bigeze bihanwa. Mbere yuko dushyika mu ntwari z'imyaka 45 y'abantu bicanye mu Burundi amaraso agaseseka, bamwe bakavuga ko ariho nyabwoko ry'abatutsi abandi ry'abahutu, hariho imyaka 52 iheze kishwe abatutsi bo mu Bukeye no mu Busangana. Imbere yaho iyo imyaka 65 bahana ababikoze kumbure 72 bari byari gusa. Haraheze imyaka 29 ntega amarangari yayo. Haraheze imyaka 24 na 93. Haraheze imyaka 20 ya busa. Haraheze imyaka 2 kwa mamaka 2015. Ikibabaje nuko bamwe iyo biherereye kujya nyine mu bivuga baguma bivugira ihonyabwoko ryabashyize baba abahutu kwabo babasha abatutsi kwabo. Sinone rugenda gute kugira ngo abarundi babone ubuso bwimwe? Nuko perezida wacu w'ishyirahamwe ACE Genocide Cirimoso akunda kubivuga ati nta mpari zibihuza, kandi kirazira gukangariza ko iyo abantu bakangarije ko hacamira ugwiri aho kumera ibiterwa byiza, iyo abantu bicanye abandi bakabireka ibindi n'andi maraso arasubira agaseseka umuti uriho nuwo. Nuko hoba ukuvugana ukuri kujya amasezerano yarusha yabivuga neza, uwo mugu wo kuvugana ukuri ukaba uhagarikiwe n'abantu bagenwe na ONU bakaba abo bantu batari mu bwoko bw'abahutu cyangwa abatutsi niho badahengama hanyuma ibu rero uwo mugwi none amategeko bashyizeho kuvugana ukuri n'ukurekuranira bari babuze yuko hariho abo muri mpuzamakungu boni boba organic confiscative baca barabahaho muri ofisi yo komisariya odroit de l'homme mugabo leta iheruka kwiyamiriza uwo mugwi wari washyizweho na leta nabo baca barabivamo gukorana na severe toni mu gihe twebwe tubona yuko dushaka ukuri mugabo ntidushake ko hari abandi badufasha twova twipfuza hari ikindi kibuze mu masezerano mpuzamasezerano yarusha aratekanije ubutungane nk'uko Hakizimana yabisabye
nk'uko
ubutungane
ubushyira nawe mushano muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana ukuri ariko ikibazo cy'uko umurwi utobamwo abarundi ni kwa kuvuga ko mu barundi ata muntu umushyira nta yoba hari mu barundi hari abashinga ntahe ikintu gihambaye nuko abarundi bonyene bo kwizigiranira bakaraba abashinga ntahe bijunje akaba ari bo imbere ko nkuko mubivuze n'abanyamahanga kenshi na kenshi mwarabonye ko mu Burundi bagerageje kumvikanisha usanga umurwi urya ubarega ko bahengamye uwundi nawe ukabarega ko bahengamye ico ni kibazo gihambaye cyane rwose abarundi bakwiye kwicarira reka tubibutse ko turiko turabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Jean-Marie bini beneza amahoro murafite ikibazo murafite ikimviro
mbona igeje mbona gyanterere
yego
ndukurikiranye zabaye kiriya geze ubwishingire butungane navuga ko atantwaro nziza iraha bayovuga ngo ize guhana intwaro zose z'amatsisa bajya bironde inyungu tsinda zabo gusa nkuko babona twagize muri 2005 taronsha gahengwe bari gushya abanza bakabandi abantu bakoze ibyo bintu bagahanwa mugabo wabona nabo nyine kugeza ubu naho barondera nabo barafite ayandi madosiye azobagira mu yindi myaka iri imbere urumva ntabyo bokora tutaronse intwaro ibereye bitokwamari dupfa ko busa tuvuga ngo bacyo baragandaguwe bihere iyo nyine murakoze
murakoze Jean Marie Ricardo ni jambo Eric mwiriwe neza Eric muratwumva
ego
murafite ikibazo ikimvuye mu kanya gatoye cyane rwose
je kirazo nari mfise agira mbazo abatumire ni giki babona cokogwa kugira tuzobeho mu mahoro twebwaruka turiko turakora kuko nubundi ibyo bari bategekanya abanyepolitike bahari nk'umugwo wo kuvugana kuri no kurekoranira mbona taco uzovamo wafata gute umuntu ari konseye yatowe mu mugambo kerikongo ukaca kumushyira muri uwo mugwi ntituzi ko yavuye mu mugambo azohava aca avugira uwo mugambo rero mbona ni uko borondera abantu batagira aho begamiye nk'ari mu mashyirahamwe yigenga nibo bashobora gufasha muri uwo mugwi nuko murakoze
Eric Mushia na Deo Gracias Nkinahamira bashinga ntahe Jean Marie na Eric basa n'abatizeye ikaba badafise icyizero kinini cyane cyane kubikorera ba murundi bavuga ko kudahana ari ikintu gihambaye cyane rwose ikaba n'ukwizera uyu murwi nagira mugire icyo mubabwiye
yego cyane numvirije Jean Marie na Eric ariko imbere yaho nari numvirije na Terence Mushano ika mbuge kuri sengere ndabikurikiranye ikintu cy'ambere cyo cyo nubwira ngira ngo gifasha bose kugira ngo batore ibintu byarije nuko bana mushene ya ngo umuntu wese aguma avuga ko ubuzonya bwo kubyabaye ku bwoko bwiwe agira ndamubwire yuko ahageze yabwiriza kumenya ko nyina bwo kicari cyo we yabwiriza akiri mu dogere niyo nyina bwo ko n'ibiki yabitandukanye agira ndakubwire yuko ihunga bwoko ryabaye ku bahutu mu 1972 ryateguwe icyo kintu cya mbere no kubwira byateguwe kuko ndashobora kubona umuntu bagenda bashyika ku ishuri bafite lisite bahamagara abantu bapakira amakanyo y'abasoda kandi bagapakira mu miduga y'abasoda urumva n'ikindi kiba cyateguwe cyangwa bakarondera umuntu w'umufonksiyoneri ari muri provensi cyangwa komine kanaka ugasanga baramufashe mu papiye rimwe n'ubundi uri makamba n'uri mu kibitoke cyangwa uri mu kirundo bakafatirwa rimwe nicyo bwereka rero ko bateguye babiteguye hanyuma rero ikindi nacyo gikomeye ni uko byari bitumbereye umumubi w'abantu mu by'abantu ubwoko bumwe kuko bose bivuze neza ko ari bose ashobora kuba ari umututsi we yagiye kubera yaguye mu mbero bariho turabazi n'amazina turamaze kuyaronga abashobora kuba baguye mu mbarire kubera bari banyegije abahutu hanyuma baca barabica kubera ibico urumva byagiye bikurikirana ubwoko bumwe umugwi w'abantu akabwira gatatu ikomeye cyane nuko bakoreshejwe byo bwa leta kagize bwakozwe na leta ukoreshwa ibigo bya bwa leta bivuze kubwira ko batwara amakamyo mu mashuri kujya gupakira abanyeshuri bivuze kubwira yuko hagenda abakozi ba leta umukozi wa musitande cyangwa musitande niwe wagendaga agafata abandi bagafata abandi bakabajyana ku ikomini kandi ikimenyamenya ni uko amafoto komini ubu tujye tubita ibituriro ni byo zina ry'ikirundi twatoye ibituriro biruzuye ku makomini nka yose ahantu hari komini zigiye muri 2004 biri ku makomini ibi nabyo biri ku makandiditeri ibi nabyo biri ku maprizo niho hari ibituriro ibituriro twarabyaruye ubugizi kuri 2005 yego abyo n'ibiduheza bikarondegwa bigatozwa bakamenya ko ibyo byose 2005 ari byo icyo gihe iyo umuntu yari ko aravuga ati 83 2002 93 n'ahandi yego kuko nta muntu yapfuye akwiye kurenzwa ku ruhu rw'amazi byiza nuko twabitahura byose reka nje ko rero kuri iki yavuze Eric yavuze ati mudemiseri hari abaje twatuzi ko ari bazobihera ko bagatangura kubigira ubu barafite amadosiye yabo banyegeze yewe n'ukuri bamenyere kuvuga ibintu homoye iyo umuntu adatomoye agatakuvuga ibintu ubona ko abari kwarabeshya nta kindi abarundi twarabayivuze ntituramenyera kuvugana ukuri kuvugana ibintu bitomoye nawe araza agashyira ikintu ngaho gusa ngo hari ibyo yiyagitse abanyegeza mugabo ntavuga ibyo ari byo namwe bw'abajenderisi bamuze mwabaza batomore kuko niba natwe dushobora kugira ngo twishyure
reka ni ibyo bibazo bya Jean Marie na Eric tubibaze na Mushirantahe Terence Mushano nawe nyine agire icyo abivuze
nibyo nk'uko Jean Marie yabivuze wikenewe intwaro ibereye bone guverna ikintu cyiza mu gihugu mu bihugu ko iyo bimeze gutyo nta n'amaraso aseseka nta n'ubukene butugereza abantu kubaho ikindi yuko abantu ike zo kuva bashyiraho utwungane ushyiraho inyishu zibereye ariko ngarutse ku byo de waheje kuvuga nibyo kujya sinabeshe abantu bose biyegeka ko ibyabo namwebwe mwavuze mutabarundi w'abashinga ntahe bariho mugabo bazogenwa nande abazobagena bazobarabo babanje kubaza abo bantu bati umuntu nta gatotsi mu muziko babashizeho nk'uko tubona abandi babashize nta muti urama uzobaho mu bisanzwe hakenewe umuti urama amahoro atari amahoreranye ikindi rero akwiye kumenya ni uko negasiyonisi narindi rero hananka kuvuga nti ntibitwebwe cyangwa bariye igituma tukeneye abo muri oni ni uko aribo bafise ububasha bwo gukarishya neza icyaha cyabaye ko ari kimwe twebwe rero twohereza tukabashikiriza amagogo yashitse hanyuma nabo bakadufasha gukarishya ubundi tugiye turabyivugira nta rukiza ruzoboneka mugabo igikenewe ni iki abahutu n'abatutsi barakwiye kuraba inzira imwe kuko amagogo ashikiye umwe n'ubundi ntamukingira
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika Radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero nshuti zacu amakuru yo muri aka kanya n'ahangaha ahagarariye ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika andi makuru ni mu kanya saa moya n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi murakarama.